Abenshi muri zo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Mu bantu bafashwe usanga ari abantu b'incabwenge, abantu b'ibiga n'ijambo bafite icyo boterana cyane cyane mu kunyereza ubuso butunganye. Ibintu tumenye iyo batwara kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro, bagatwarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi. Wamanuka ku gipolisi kudukuraba ugasanga ntabahari, none z'abantu aho baba bafungiye tukazibiga tukazibura.
Imbere yuko igipolisi kibafata hatangurisa kwaja ibigwanisho mu ngo zabo. Imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi. Ababo bobo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari iremenanya.
Babaziga ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirobere. Boba mwageza ko ngo yoba mu myepolitike ngo yoba kiroke Kirobere, ariko rwose ntafatiro bifite. Amakamwageza ko bizigwanisha mugabo bakwigwanisha bazo kwibura na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabwenge usanga nyine twama umutima uhagaze ahera n'abatakiyara mu mazu ugasanga nyine bitera ndunga.
Zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri cy'abamaze gufatwa ingene bangana, yamara bamenyesha ko bamaze kurenga 30 mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa. Bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose.
Biragoye ne kari kamwe gutamenya ko uri umuhanagere utazi ukuntu agiye. Biragoye kuko umuntu wese ubona nyamwigenda gusa ari akuba bwamuteke nore ko ubona umuntu bamutora utazi ibyo ari byo. Biragoye vraiment asaka ukuri nawe umenya igitigiri kumva ajya batoye umuntu bari bagiriza ngo batora ryane. Biragoye vraiment ino n'ukuri asa buri rose abantu baba inspector babona bikumenya bafite icyo ubwira guti bumara abo kabisa ntiborohezwa kuri asa uwo ari we wese turi mu buri nyamwigenda ko kumenya biragoye ko aho yose wiyinjira kuma wika kumwana umwanya ushobora kunoga n'ukuri.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa basaba ko atawobeshegwa.
Abantu batiga ari abantu nyine bari barabatanze ko ari abapolitisiye, harimo nyine bamwe b'imbonerakure nyinshi. Rero nyine baragiye baramenyekana barabasanga ku gipolisi, ubu rero bari kubarabekeranya nyine bamenyeka bose batandukanye mu madini nyine. Kuvuga hariho amadrone yagiye aradondaguka kuko ariko ari igikomwe ibintu by'ibizirika. Ayo madrone abo bashaka dodone nabo bose bariko barafatwa, hariho n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatika mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye.
Mu bamaze gufatwa harimo abarenga 10 bamaze ukwezi kurenga bafunzwe. Bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district Kibondo, abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Iyo kambi y'impunzi irimwo ivyo bice byose bihana urubibe n'igihugu c'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo. Basaba icyamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ko gyofasha kugira ngo ababo barekugwe.
Namaze kutwandikira mesaje hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari Kigoma, hanyuma batubwira ko ari nyine mu kwezi kwa kare cyangwa mu kwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi. Amakenga nyine aguma ari menshi rwose kuko umuntu atatu yagirizwa, hariyo batatu abandi babasabye amusige, abandi amusige bashyira ku munani, hari n'abandi bashyira kuri batatu baba batwaye mu Burundi kuko bavuga ko babafashe ka makade bagira. Amakenga turayasize ko bashobora kubarungisha mu Burundi kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumanya umutekano kugira ngo igihugu cya Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Icyo bikoze icyo gihugu cabahaye indaro cyaremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu, ahubwo kibahamagariye gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.